Iyo ndirimbo ihagiza umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yaririmbwe mu kugurura ihanishwa canke murikagurisha ry'ibidandazwa ntiyaririmbwe n'ibihugu byose bigizwe umuryango kuko hari kimwe casivye ico naco no Burundi ibindi bitanu ari byo Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania na Sudani y'Epfo byagitavye. Uwo muryango ari nawo wateguye iryo hayanishwa wemeje ko atanisiguro zatanzwe ku ruhande rw'u Burundi. Kenneth Bagamuhunda n'umuyobozi mukuru w'ubudandaji n'amahinguriro mu biro bikuru bya EAC.
Burundi bade jafika hapa leo, lakini walikuwa wanasema watakuja.
Ati Burundi ntiburaza gushika ubu, ariko bari bemeye ko bazoza. Gusa tuguma tubarindiriye. Icyo bikoze byari bisanzwe kuko no mu manama twama duhura n'abarundi tukumvikana ku bitari bike byerekeye umuryango wa EAC. Mu mezi abiri aheze umushikiranganje aserukira Burundi yari yemereye bagenzi we ko abarundi bazokwitabira iri hayanishwa n'ingene ryatunganijwe barabizi. Sindi cyo batinya. Yamara nama nabonye abarundi Kigali, Abanyarwanda nkababona bagiye mu Burundi. Yamuri utwo n'utuntu duto dusanzwe twabwirizwa gutoregwa umuti mu gihe abantu bemeye kuja hamwe nk'umuryango.
That's why we are integrating so that we can be able to solve some of these issues.
Uwo muryango urababazwa nuko hari ibihugu bisigara inyuma mu bikorwa nk'ibyo bigamije guhuriza hamwe abadandaza bato bato kugira ngo bamenyane, bahanahane amasoko, bongere bungurane ubwenge nk'uko Bagamuhunda bivuga.
Want to East Africa wote tunataka wakuwe ndani wa muungano wa integration process.
Abanyafrika buseruko bose atakuvangura, dushaka ko baje hamwe mu iterambere, kubana neza no gutezanya imbere. Irihanishwa n'ico rya ririgamije kugira ngo abadandaza bose, abato n'abafisa amahinguriro bahurire hamwe bungurane ivyimviro, haba mu buryo bwo gukora canke kurondera amasoko. Ibihugu byose uko ari bitandatu atana kimwe kivuyemo tugasenyera ku mugozi umwe. Kandi kuva dutanguye iki gikorwa turabona ko ibintu bigenda neza, abitabira hamwe n'ibyo bazana bikabandanya vyiyongera, gucyo n'amahinguriro akaba menshi
kuwe kwa ekonomi yote ya industrialization.
Abitabye iryo hayanishwa nabo nyene babwiye ijwi rya Amerika kwa basivye bahombye. Uwo munyarwandakazi atangura tubwira ibidandazwa afise.
Mfite amajaketi, ncuruza imigongo n'amaparato. Sasa nkagira n'umwihariko nkora nabiriya by'amasaro, tebomat, amakanya, hariho akajyaho ibikombe n'ibijyaho amasahani, byose ni made in Rwanda. Mbega tubona twebwe muri Africa community babaye nk'abavandimwe. Iyo batubonye barishima, natwe tukishima tugasabana. Nabonye Abagande, Tanzania, muri gutyo. Buri muntu agenda yigira ku bandi. Abarundi ntabwo mbizi rwose, nta makuru namenya. Byakabaye byiza bije nk'uko n'ubundi duhurira ahandi hantu. Nta witinya yahombye kubera yuko natwe tuba tubakeneye n'ibikorwa wenda biba binatandukanye, tugakenerera mbega kubabona n'icyo byose kugira ngo mbega duhuze ubucuruzi bibe byiza.
Mu kugurura ICS rihayanishwa kuri uyu wa mbere, ubushikiranganje bw'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda bwavuze ko iterambere ry'umuryango wa EAC riraba ibihugu byose biwugize atana kimwe kivuyemo. Yamara Kamugisha Samuel, umuyobozi mukuru w'ubucuruzi n'inganda, nta byinshi yashimye kuvuga kuri uku gusiba ku Burundi.
Navuga ko ari ubushake bwabo ko ubutumire twabagezeho, ariko cyane cyo kibazo n'ubuke kibazo cyasubizwa na EAC Secretariat cyane ko ariyo ifite mu nshingano.
Kuva mu mwaka w'2015 u Burundi bwagirizanya n'u Rwanda ko igihugu kimwe kibitsa abansi b'ikindi, byatumye u Burundi budasubira kwitabira amanama n'ibindi bikorwa bwatumiwemo bibera mu Rwanda. Mu mwaka w'2015 u Burundi bwahamagaje abari bagiye Kigali kubuserukira mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, bwaseguye ko umutekano wabo utari wubahirijwe ibyamiriwe kure no Rwanda. Byari bitegekanijwe ko irihanishwa ribaye ku nshuro ya 20 ryitabirwa n'abadandaza hafi 300,000 baturuka mu bihugu byose bya EAC. Rizohera ku munsi wa Mungu w'iyendwi. Pierre Clavé, Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.